Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda n'ibineza nshuti mwese namwe bakunze biradio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi y'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi y'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi y'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cyo munsi ko wa mungu cariwe ugaruka turagaruka ku kamaro ntangire kindero n'inyigisho mu kwiteza imbere mu guteza imbere umuryango hamwe no guteza imbere igihugu. Ntabwo bikiri agaseseshwa rumuri ko umuntu wese yihaye umugambi wo kwiga kaminuza amashuri akomeye yiteza imbere mu buryo bworoshye kurusha umuntu atanonosoye amashuri. Byongeye umuntu yize amashuri akomeye cyane afite amahirwe yo kuronka akazi n'ubumenyi bwo kwikorera utwiwe mu gihugu icyo ari cyo cyose, haba mu bihugu biteye imbere aho usanga igitiri cy'abashomeri ari gito cyane canke mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere aho kuronka akazi bisigaye ari ngorabahizi. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye umushyanahe yumvise kuva mu ntango ko kwiga amashuri ari byiza cyane. Uyo nawe akaba ari Professor Atanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University, aherutse kuronka agashimwe mu gisata yigishamwo muri iyo kaminuza. Ako gashimwe kitwa Educator of the Year, gahabwa umwigisha umwe rimwe mu mwaka yabaye kiranganywa kandi itanze mu gikorwa ciwe. Dr. Atanase Gahungu aradukira ku mayange rero ibintu urwaruka rukeneye kwamiza ku muzirikanyi kugira ngo rwiteze imbere mu byerekeye ubumenyi indero n'inyigisho. Mwaramutse neza Dr. Atanase Gahungu.
Mukije
murakomeye.
Yemwe turakomeye neza.
Aho ibihe byifashe gute aho Chicago?
Chicago akazuba karasanguye mbona hagira hamere neza.
Ni byiza cyane rwose. Twatubi kandi na Hermes Dushimimana yarangije muri kaminuza Martin Luther King mu Burundi mu myaka nk'ibiri heze. Mwiriwe neza Hermes Dushimimana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye namwe ngaho i Bujumbura.
Bujumbura n'amahoro turashimye iteka.
Ni byiza cyane rwose. Reka dutangwe kuri mwebwe Professor Atanase Gahungu mu majambo make cyane rwose, agashimwe nk'ako n'agashimwe gatera intege umurezi akaronse. Niba ari ubwa mbere munsi agashimwe nk'ako, murashaka kutubwira ibintu mwakoze byatumye abo mukorana amabanga yo gukoresha ubwenge bw'ugwaruka rwo muri kaminuza Chicago State University baguhitamo?
Urakoze Federico. Yego, ako kabanga ko kuntera gateka mu barimu dukorana kama kaba uko mwakuje karaba bagatora rero umwarimu bibaza ko yagize ikintu giteza imbere akazi kacu kuko nonosora ubwenge, akazi kacu kuko kwigisha abantu. Jewe habari gushobora kuba barapfuye abandi benshi, mugabo nibaza yuko uyu mwaka nagize ibyo nama nibaza hamwe nerekana abantu yuko ntangura icyo twokwita amaprogramu mashasha mu byo nkoramwo, hanyuma nkagira n'ubushakashatsi. Ibyo rero nibyo bakunda kurabirako. Nibyo umwaka nanagishije inama z'abatwara amashuri, kuko nigisha abantu bagomba gutwara amashuri n'abayigisha, bakaza rero nkabagirisha icyo bita workshop, icyo bita inama, bagashobora kwinonosora hanyuma bagaheza nabo bagatera imbere. Ibyo nibyo nibaza ko barabiye ku mugabo yose ntibateza kubimbwira ko aribyo barabiye.
Turagute rero ikaze, turaguteye intege, turagushyigikiye kandi turagushimije, turagushimiye cyane rwose kubera utwigo tudasanzwe mwakoze. Tukaba rero tuboneyeho kanya kukukeza na twebwe nyine.
Murakoze cyane, murakoze rwose, murakoze.
Ego, mu majambo make kandi, kubona mwaravuye mu Burundi mukaza muri Amerika mukunonosora amashuri, mukanonosora amashuri kaminuza mukaronka na doktora, eka n'ikintu gishobora kubera akarorero keza urwaruka aho ruri rwose, haba mu Burundi cyanke mu bindi bihugu, cyane cyane aha muri Leta Zunze Amerika. Mwabigenjeje gute cyane cyane aha muri Leta Zunze Amerika? Tuzi ko hariho ibintu byinshi cyane rwose bishobora gusamaza abakiri bato. Eka mwabigenjeje gute impanuro mwoha urwaruka rukirondera mu mashuri yisumbuye, mu mashuri kaminuza, haba ngaha muri Amerika cyanke ahandi? Nize
yego abujya ibyo kugira guca ubwenge cyanke kuja mu byo mu by'amashuri. Hariho ubwenge umuntu bavuga ngo ashobora kuba yaravukanye, ariko jewe naba nibaza yuko ibyo guca ubwenge ari ibintu umuntu azariga agaheza akamenya ibintu ingingo ashobora kugendera ku muntu uwo ari we wese. Jewe nibaza ko icya mbere nuba ndiko ndikure ako ikintu cya mbere cyafashije ni uko mu bintu byose nkora namame nibaza nama nibuka iyo navuye, nkama nibuka yuko izo nkora byose ndi Umurundi ama kwa kuntu iyo nava ku gatumba kujya kuntu umuntu wese twabonana yampanura ukuntu kose umuntu wese twese twaramukanya, umuntu akaguma abyiyumvira akaguma yibaza yuko ibyo urupfasoni ubuntu ukubaha n'ukutishira inyuma kwari ibyo bintu bya mbere nibaza ko umuntu wese ateza kugendera ko. Ibyo rero bigendeye ko nk'ibyo kuriga biraheza bikagenda neza, kuko wubaha abandi uko ukamenya icyagushize ngaha, ukamenya yuko utigena utigenza mugabo ufite agare ufite akubaho ufite icyo ugendera ko. Umaze kumenya rero kuba icyo ugendera ko ntawe uheza ngo agusuzugure, mugabo udashoboye kwiyubaha nawe wenyine ntawe uraheza ngo akubahe.
Muravuze ibintu bihambaye cyane rwose ko hariho nk'abantu kenshi na kenshi cyane cyane mu mashuri yo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, aho usanga umunyeshuri avuga ko umwe ari kijuju undi aciye ubwenge. Mukamuze ko ibyo bintu bitabaho, byose biva ku mwete eka no kubwira umuntu wese akoresheje. Hariho n'ikindi gihintu gishobora kuba gihambaye Dr. Atanazi Gahungu, eka kwiha umugambi no kwiha aribyo bita nko mu Gifaransa determination, nicyo ni kintu gihambaye cyane rwose gishobora gutuma umunyeshuri yigenza neza akora neza mu ishuri.
Icyo kintu kirahambaye rwose kuko abaturiko turavugana icyo batazi nuko jewe navuye mu Burundi bise bene bya bintu bico bita ngo Fulbright scholarship. Iyo Fulbright ni kintu gikomeye mugabo igihe maze gushikira ino bose barazi ko ibyabaye jewe navuye mu Burundi mu 1992 hama 1993 jewe mbere nariko nditegura ngomba gutaha niho haca hatangura kubeye kugorana mu Burundi. Bimaze kugorana rero niho nashafasa nkagumino mugabo agatima gushika n'ubu ico nogomba kwa abantu bamenya nuko icyo uri kuravuga ngo twokwita determination yuko kuvuka bico gihe agatima kamye karaho hamwe novuga ndi ibyo ndiko ndakora byose. Abarundi iyo bava iyo bari bose yuko ngomba yuko bo mbona tukagira uko twakuze kera, ntawagaye uwundi ntawakengera uwundi, twese twaba tuvuga tuti Burundi bwacu. Icyo rero nicyo kintu kiguma rero kindi imbere nkaguma ndakirabira ko uko ndakirabiye ko ngashobora kugira ibyo nkora umutima uri mu nda. nicyo habindi byinshi no kongera ko
umuntu tufasha karoro kawe waje kwiga muri leta z'umwe za Amerika muvuye mu Burundi hariho intambamye nyinshi cyane gose hariho imico ikariho mwavuze ikintu gihambaye cyane gose kwiyemera ni ikintu gihambaye cyane gose ariko hariho n'ikindi gihambaye uriko uri kurahura n'ingorane kuba udacika intege nko mu gifaransa nivuga cyane mu cyongereza ni resilience ico kintu cyo impanuro mu hangugaruka rugise nk'umugambi kuja kwiga hanze cyane rikora bandanya kwiga rushora kubona waheje nka lisansi ariko rushora kuba gose ya kwiteza imbere mu kandi karusho impanuro zo bankize
hariho ibintu mujya mu Burundi twe twakuriyeho muri ko uwo muvugana wese ukamugaza wumva vuga yuko ngo ahandi abantu bamerewe neza ahandi abantu bose bagendera hejuru bagira gutu ugasanga turiko turisuzugura kandi bidakeneye umaze kugenda hani hose aho uzoza kuba hose uzosanga hariho abagowe hari n'abagowe kuturusha ariko wewe ukamenya yuko izo ngorane waciyemwo ibyo waciyemwo ibyatumye twebwe tucanamwo ko izo ngorane ushitsemwo aho uzoba uri hose ntizizoruta izo ngorane abandi bose bazogira uvuga uti jewe aho ndi ndabona yuko mfise akamaro ndabona yuko icyatumye nkabagiriho ndabye nk'uko abariko baratwumviriza ndabye nk'uko aho twiga mu mashuri yo guheza amashuri niga igitega ukaraba abasigaye abatwawe n'intambara abatwawe n'izo ndwara za sida abatwawe n'icyo ukaraba wowe ukabona usigaye rero uca wibaza uti jewe rero nkaba nsigaye reka nerekane yuko mfise akamaro ako kantu rero niko meza nkagendera ako kandi gushika n'ubu niko ngendera ko yuko itatumye nsigara nheza kugira kugikoresha kumwe kwa wa muntu baha imbiya hanyuma umwe akazi akaca azinyegeza ntazikoreshe jewe nani nibaza yuko icyo kintu catumye nkaba nkiriho nkaba nshifuza nkaba nshiyuba mu mutima ka karana k'abarundi iyo mico y'abantu tubana iyo mico izoba mibi hariho bashikaho ugasanga abantu baragayana utaruvyibaza hariho abazokuraba bagasanga uvuga ururimi naho uwo burunosora mugabo akavuga yuko utaruvuga rutomoye mugabo ivyo bintu ntibirengeye kubonamo yuko icyo kintu cagutumye ukiriho wewe uteza nawe gusubiza abaguhaye kubasubiza mu minwe no kufata no kuraba abo bantu badukurikira ukabereka yuko ni byiza kubaho ubishatse aho uri hose urashobora gutera imbere kandi urashobora kwiteza imbere kandi urashobora kwihagateka
ni byiza cyane rwose Hermes dushimira Imana arahize nk'imyaka irenga ibiri gatoyi murangije muri kaminuza Martin Luther King mu bamufise imigambi yo kubandanya gushika ku byigwa vya maîtrise cyangwa docteur
ego na musanzwe iyo uri mu gihe cyo kwiga amashuri ntibigera uvuga ati nzohagarikira ngaha musanzwe ufise akaryo uguma wiga ibyumviro rero byo kuvuga ko tuzobandanya amashuri tukagera kuri maîtrise cyangwa docteur byo biribura turabifise gusa na oportunite niyo nyine ataraboneka neza mugabo uburyo bukunze kwiga amashuri ni ngombwa tukagera no kuri doctora
ku byereka akazi hoho byifashe gute
akazi ntawo bigeha uretse no mu Burundi ndetse no ku isi yose birazwi yuko akazi karagoye kuboneka na cyane cyane muri ibi bihugu byacu biri mu nzira y'amajambe rero ikintu gihari iyo umuntu ahejeje amashuri aragerageza kuraba akisuganya akarondera ingene ahaciraka abirose abibuze akagerageza kwihangana ariko nko mu Burundi hoho naho biri uko turashima leta irafise umugambi y'uko izoshyira amahera mu kigega ifise umugambi hama abajene bari mu mashyirahamwe rwaruka rugagerageza gukoresha amafaranga leta izoba yashyizwe mu ico kigega hanyuma bagashobora kwiteza imbere ni ukuvuga yuko biramutse bikunze leta igatanga ubwo buryo abajene bakaba bari mu mashyirahamwe rwaruka bazoshobora kwiteza imbere, natwe turashobora kuzoba turi nko muri abo turose amahirwe. Yego, tuguma n'ibyizere, dutera n'intege leta kugira ngo igerageze ibyo yemereye urwaruka ibishyire mu ngiro, tubirindira n'igishika. Rero muri rusange
hariho n'imigambi mu madepartement amwe amwe, mu ma faculté amwe amwe yo gutanguza nka maîtrise, eka twarumvise ko na programme ya doctorat ishobora kuba yaratanguye. Ivyo ni ibintu ushobora kwibaza ko mushobora kuzukurikirana canke mukaraba n'ubundi buryo bushobora kwiga hanze. Hariho ibihugu byinshi biba bifasha nk'abanyeshuri bafite ingoga ikabafite determination, kuko twabivuze. Ivyo bintu mwamufitemo umugambi?
Yego, umugambi ndawufite cyane wo kwiga maîtrise, haba mu Burundi canke hanze. Ndose akaryo yego, kwiga maîtrise ni ngombwa. Ndafise umugambi, yego, ntegerezwa kuzoyiga. Yego,
turi kumwe na Professor Athanase Gahungu ntabura ika ivyiyumviro hava abashikiriza mu kanya. Ariko reka muri aka kanya duhe ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Pierre, mwiriwe neza?
Yiriwe, mwiriwe.
Muratwumva muri hega Pierre?
Turi mu Burundi, muri ntara ya Kindano mu Bugabira. Rero icyo generalise
banze tubwire akazi na kirundi zokoze.
Banyita Bizimungu.
Bizimungu, Pierre Bizimungu. Ego, icyumviro ikibazo?
Ego, na numba bagenzi banje bariko baravuga igihugu ka kaminuza ubwabo. Iyo kibazo nkunze kubona ni ukubera usanga nk'ubu leta hariyo bamwe menga hari amasekisiyo cyangwa se bine bifata byo muri imanite.
Ego, duga ku ijambo turakumva.
Hariho ibifata byo muri imanite usanga bidaha uburenganzira abanyeshuri kuguma babandanya amashuri. Rero natwarabibayemo kenshi twarize bine bifata byo muri ansenema bita maherute cyangwa bino mapedagoji. Rero ugasanga benga leta yotutira kamo leta ikaraba ukuntu boza baraha akaryo abanyeshuri bakeneye kwiga hanze. Nk'akarorero, narashakashatse kuri ntoza ka kaminuza kubera amashuri nize ari ajyayo muri ansenema, ugasanga mu kibi bavuga bati niyo genda ku kazi kandi urabye n'ubuzima bwarabuze. Rero nashaka mbaze abo bagenzi bacu baba bari hanze nk'uwo mugenzi wacu wumva ari muri Amerika, ko bari n'ishyirahamwe baba bafise yoda zakemura leta kugira ngo abafundi batange ibifata ku bana batarinze kwiga bakabandanya biga.
Murakoze Pierre Bizimungu, ikibazo gihambaye cyane rwose. Athanase Gahungu, nk'uko mubizi mwarigishije mu Burundi kamutaraza muri Amerika, nkuko nanje nyine nigishije mu Burundi ntaza ha muri leta z'umwe za Amerika. Icyo ni kibazo gihambaye, aho muri sogonde abantu biga byo kwigisha ugasanga mu nyuma ntibafise aho basaganiriza, ntibafise aho bashara kuja kubandanya, eka n'amabourse kuri abo bantu usanga atari menshi cyane rwose. Impanuro mwotanga kuri abo bize ayo mashuri canke kuba tegetsi baraba by'indero n'inyigisho nize?
Icyo kibazo kirakomeye rwose, kuko kenshi mvuze ngo ikibazo kirakomeye rwose. Ni ukuvuga yuko inyishu yabo yacu si inyishu yo kwihutira. Nibaza yuko kuva kera mu Burundi twariga mugabo twese tukiga tubona yuko ubushobora kudukoresha wenyine ari leta. Ubu nibaza yuko hageze igihe uko dutangura tugahindura mu mico yacu, muntu akibaza ati mbega jewe simvuge gusa ngo narize ndazi ubwenge ndazi guharura ntawe atabizi. Mugabo hamwe utangura kwibaza uti mbega none ibi bintu nize bishobora kuva ku iki, bishobora gukora iki, jewe nshobora gukora iki? Ubu rero hari ibintu abantu bavuga yuko turiga tukagira icyo bita literacy, ni kumenya gusoma cyangwa no kumenya na numerasi no kumenya ibiharuro. Mugabo ugasanga hariho ikintu kitugoye cyane, twese turi ko turiga bose mu minsi iza, bose bazoba baratsinze amashuri ayo twita secondaire, none bamaze kwiga amashuri yose, bose baramaze kuyiga, hazoba hariho na hamwe leta ishobora gukoresha bose? Icyo kintu rero cy'uko umuntu wese ahari ashobora kwibaza ati reka ntangure ikintu gishobora guteza imbere abandi, gishobora kuduteza imbere. Icyo kintu rero nicyo kizoba, nicyo gikwiye. Hanyuma muri iyi minsi uko ibihugu bitera imbere, niko ibihugu biza birungungana byungunganya ibindi, abantu bakaheza bakaza bararaba bakaza ukarisha ubwenge ahandi bari ari hanze ari mu gihugu mugaba bagashobora kugira bati jewe narize ndazi ibiharuro ndazi gusoma mugabo icyo kintu twita trade none ko nabyize byose jewe ikintu noshobora gukora n'ubwenge nize n'ikihe ari ugufashanya naryohewe cyane kumva yuko mu Burundi wacu hasigaye hariho ibintu bya kopeke hasigaye hariho bintu ibyo iyo bintu nk'umuntu yize kwiga yize kwigisha ashoboye kuronka ako kanya ko kuronka akantu kamutuma ashobora kuronka uwo mutahe naho uba mutoyi ashobora gufata ati reka jewe rero ntangure iki kintu mu byo nize nta wize kwiga n'umwe wize kwigisha wese nk'uko tubizi benshi bizi ibintu bita scientific base iyo rero scientific base uyikoreshejemo irimo ibindi bintu si ukuvuga yuko ari ukwigisha gusa kwa leta mugabo umuntu adashobora gukora n'ibindi kera tukiri mu Burundi warafata nk'umuntu nibuka igihe batangura ibintu by'imyuga hanyuma uwo barose iyo diplome yose w'imyuga ugasanga aho kuza gukora ibyo bintu by'imyuga agaca agenda agatonda kwa leta ibyo bintu akabihera kugira aronge akazi gusa ka leta yemeze ko akora kwa leta uko leta ariyikoresha yonyine nibaza ko hazogera igihe uko dutera imbere tukabiheba tukaraba ukundi kudushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.
Icyo ni ikibazo kiri nko mu bihugu byose biri mu bintu nk'umunyeshuri kiri muri kaminuza abanza kwihweza kugira ngo arabe niba igihe azobarangije ayo mashuri azonka akazi mu buryo bworoshe. Hermes, mu gihe mworonka amahirwe yo kuronka uburyo bwo kwiga kuja kugira nka maitrise cyangwa doctorat, hari ikintu mubona mwashobora kwiga kikaba aricyo cyabateza imbere mukaronka akazi mu buryo bworoshye kurusha ibindi mwashobora kwiga?
Kumajewe muri kaminuza narize ibintu bijyanye n'ubutunzi naho noja kwiga maitrise nagerezwa kubandanya muri ibyo nyine. Nobandanya muri ibyo nyine nize muri kaminuza.
Ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Federico. Miriwe neza?
Neza Federico, kundi kije.
Miriwe neza, muri hega Federico?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ya kandi kazina?
Nitwa Shimirimana. Shimirimana Federico.
Shimirimana Federico, murakomeye?
Yego turakomeye.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye kunonosora amashuri kurusha kuri lisanse kugira ngo nka urwaruka muri iki gihe ubuzi bugoye rugire amahirwe yo kuronka akazi rwifuza. Duga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Yego murakoze. Kunonosora amashuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi umengo bisa nk'ibigoye. Igituma umengo bisa nk'ibigoye, urabona iki gihe igihugu tugezemo, urabona igihugu kirakenye, uwo hadye ibintu byo gutera amatora ugasanga urumva umuntu adashoboye gutangira umwana we amafaranga yo gutera amatora, urumva bamwe barirukanwa ku ishuri, abandi hari inzara, hari ubukene, benshi ntibashobora kubandanya amashuri kubera inzara iri mu gihugu, ubukene ugaha mu kiburaba, ubuyi n'abantu benshi bahejeje ntibashobora kuronka ubuzi haba muri leta ababyeyi no mu bigenga n'ubushoboye kugira hinde arabukungene yitunganiriza umugambi ntashobora kuronka ukungene afatwa mu mugongo. Uwo munyeshuri nigeze kumva avuga yuko leta yashyize umugambi w'ukushinga banki y'urwaruka kugira ikigacu urwaruka gifashe urwaruka. Ibyo nibyo n'ubu washaka bisanzwe uriho ko hariho ubushikiranganji bw'urwaruka. Mugabo urumva ikigitangaza ni uko bashyigikira uruhande rumwe badaheza ngo bashyigikire impande zose. Icyo nicyo usanga urumva gitangaje nk'igihugu cyacu Burundi. Nk'akarorero urumva urashobora kujya gusaba nka serivisi kanaka zo mati utari mu mugambwe kanaka ntushobora bire mu mugambwe urumva uba wegamye ubutegetsi ntushobora kuronka serivisi none mu mwanya twebwe urwaruka rudashobora gufatwa ku rugero rumwe wumva tuba turiko turakiza igihugu guti kwa kundi urumva bamwe usanga urumva yishikana ubundi nawe gashe usanga urumva agira ati ako nishwa neza nk'inge nemere mpemuke ndamuke n'ububa yahejeje ako kazi urumva gashe usanga ngira ari nk'akazi nuko ategezwa kuba ari mu mugambwe naho urumva bamuteye ati kori iki agatimu agakora cya kintu ugira urumva yemere kujya muri bya bintu. Icyo gituma urumva twe twasaba hakuha ku nk'uwo ati nazi gahunga ari hanze yuko bogerageza bagasaba ayo ma ONG akagirageza urumva agafasha ugwaruka imiboneka mu nyigisho mugo pana ku mpande zose bazi bazumva ngo bafashe abavize gusa cyane bafashe amashyirahamwe yose babize babatize bafashe bose ku rugero rumwe babaha inyigisho babigisha kumwe nibo kwiga imyuga kumwe nibo kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere ibyo bizokuye ibyo bizokogura biga ku gihugu mu kaga kirimo naye handi urumva bigumye uku ibintu bizoguma uku nyine ariduguru zuguru kuko naho umuntu atoronka akazi arashobora kwitunganiriza utuntu adandaza kuko twese turabaye hakarima korura ibyo gukora ngaha mu gihugu cyacu Burundi ni byinshi murakoze Imana ibahezage
murakoze Frederic Nshimirimana Dr. Atanazi Gahungu Frederic waje ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo by'uko nkuko yabivuze ugwaruka rushaka kwarurajwe ishinga n'ibindi bintu hari inzara hari ubukene kwiyumvira kuja kugira ha doctora maîtrise si cyo cyacyumviro kiba kiri imbere akaba yabuze n'ikindi kibazo cuko hariho gufasha naho hari uba hari gufasha ubwo gwaruka bikorwa mu buryo bose bataronka yamfashanyo n'ikibazo ca ama ONG niba hari naza kaminuza n'ahandi zishobora gufasha nk'ugwaruka mu isanzwe ugwaruka usanga kenshi bacibwenge naho baza mu kaminuza muri America usanga bigenza neza cyane gose ivyo bibazo umushinga nta Frederic ashikirije mu bivuga ko
ibyo bibazo by'umushinga nta Frederic ndabyumva mugabo biyagoye gusigura umuntu abicishije mu bya politique je nagomba ndabicishe mu mvugo kumbure ishobora kumvikana ariko ukundi yewe niko nagira mbwire Frederic kera twebwe tukira tukija mu mashuri jewe no umubwira yuko nta munyeshuri numwe yasuruka ku mutumba no mu ikomine mbako twese twari tuzinanye twari bakeye gose cyari nk'igice kimwe kwijana niyo bari abanyeshuri ubu rero abanyeshuri jewe naryohewe igihe meruka mu Burundi igihe meruka muri Tanzania muri Ghana muri Ethiopia ndadiyo ntembereyeyo ndanezerwa gose kubona ubu abantu bose baraciye mu mashuri nk'uko byagenze mu bindi bihugu byose ibyo twita ngo ibihugu biteye imbere uwofata nk'igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kera umuntu bavuga ngo yarize yaba yahejeje icyo twita mu Burundi imanite ubu iyo imanite baramaze kuyirenga ko kuko bose umwana wese ateza kwiga gushika aha muri Leta mbamo za Illinois ateza gushika ku myaka 17 akiri mu ishuri nta handi hamwe ubu rero bose nga bose baramaze gutsinda baratsinda imanite mugabo simvuze si bose mugabo ni nka bose umaze gutsinda imanite ucurabuti none ko bose bashobora gutsinda imanite none imanite izo bigikwiye kwita yuko ari umuntu wize oya ntibigikwiye ubu baca baraba yuko abariko baratanga akazi baraba yuko wahejeje wahejeje iyo myaka nico bita lisanse mu Burundi urumva rero uko ibyo bintu bitera bitera imbere ngo tubanze tunezerwe yuko ikintu ca mbere cyari kibuze mu Burundi ubu bashoboye kukirenga ko ari uko umuntu we wa muntu abantu nka bose bashobora kuja muri ayo mashuri ikisigaye rero niyo ntambwe biteye Burundi buteye ko kandi si bya politike gusa si bya politike n'ukuri abati none ubu ko bose bashobora kuja muri ayo mashuri ubu abo bantu bafite amafaranga mu Burundi baba abafite amafaranga bariho simbuno niyo araba gusa kuri za ONG zibayeho zofasha mugabo none abo bantu bose bari mu mashuri bayatinze ikintu kiriho bashobora kugira bagateranya ubwo bwenge bize bagashobora kugira aho kuraba gusa kwari leta iri kiraba akazi bagashobora kugira ibindi bintu bishobora guteza imbere Burundi ibyo bintu biri hehe barashobora kudandaza
amashure nka akomeye muri Leta Zunze Amerika harimo yo mwigisha mu Chicago State University nta bintu vya mabursi bashobora guha nk'abana ndazi kubica mu ntuze mu bushikiranganji bujejwe indero nyingisho mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ubwo buryo ntiburiho ko bashobora gutanga nka imfashanyo abanyeshuri b'incabwenge cyane rwose nk'aba bahejeje bafite amanota yo hejuru cyane rwose bakaronka karyo kuja kuminuza muri izo kaminuza nyine
ibyo biriho mugabo nk'uko mubizi ibyo by'amaguru se biraheza bikajamwo ibyajamwo ibindi bintu n'ukumvikana amanza maguru se biri kubiri hariho muzobona nkino muri mu bihugu biteye imbere abantu biga benshi bava mu bihugu by'Ubuhindi bava mu bihugu bya by'Ubushinwa abo benshi rero baza bava mu bihugu bya za Pakistan benshi baza barungitswe n'imiryango yabo ino babyita ngo inkuze F visa yitwa F abantu benshi nk'abarundi cyangwa bo muri za Afrika baza kwiga kenshi kiretse nk'ibihugu bimwe bimwe nka za Nigeria benshi baza ku bindi bintu baza bafatwa na leta baza mu bintu bita J cyangwa J niyo buruse baheza bakazamo abo rero biragoye rwose kuko bituma habamo imyumvikano myinshi irengeye kandi igihugu cy'abarungitse kikemeza yuko nibaheza
bazabatahuka
inyuma ibyo biro biguma bigoye nibaza rero yuko abariko baratwumviriza boheza bakaraba hariho ukundi abantu bashobora kwigira ku murongo bari mu bihugu byabo benshi rero bariko baragira bariko bararaba ukuntu bofata bakaja kwigishira abo bantu mugabo bakaronka ayo bandi madiplome ibyo bindi bintu nisa trade gushobora kugira umwuga ukawiga utarinze naho ni mu kindi gihugu mugabo ugashobora gucingira no muri wawe ushoboye kuronka
ubasha kubuhinga ngurukana bumenye
ego
me namwe Hermes Federica yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abanyishuri badafashwa kimwe mu kanya gatoya cyane rwose icyo mukivuga kwiki
ego nagira ni ishure u Federica nshimirimana yuko mu bisanzwe ntiyovuga ngo mu Burundi ngo abantu ntibabafasha ku rugero rumwe aba harimo n'imvugo yo kurenza urugero kubera nk'ubu nka jewe ngo narize narahejeje ariko hari abantu twiganye kwize hamwe bamaze kuronka ubuzi bakora mu banki nkuru y'igihugu bakora mu kigo gitoza amakori bombere hari abandi ari abaganga bize mu bindi bisata niyo kuvuga ngo mu Burundi ngo wafasha uruhande rumwe n'ibintu si jesi mubyemera kuko abo bantu bamaze gukora jewe nzitubinanye twize twambaye inkofero y'ishure ntabwo twize twambaye inkofero y'umugambi
yego me
novuga yuko mu bisanzwe bidonye n'ibintu sinovuga yuko ari byo no katari byo gusa ni kintu kuronka akazi mu bisanzwe haronka akazi umuntu nyene yaba yashikiriwe yakoze ikibazo iyo yagiye gupostira nk'ubu dufate nk'akarorero mu ibanki BCD hariho appel d'offre bazotanga akazi nk'ubu dufate nta muntu abazi ngo hazoronka umuntu n'ubu uragenda ugapostira urose ukaronka ubuze ukihangana ntawovuga ngo rero mu Burundi ngo bafasha ngo uruhande rumwe cyangwa ikintu aho twese twoca dutohoza urwo ruhande tugaca dusanga twagiye bibaza yuko ibyonye bya Frederic ntabwo ari byo ahubwo gusa ikintu twovuga tuvuganye na nshoboye kubwira uwo mutumire turi kumwatanazi ubumwe ntiwushobora gufata ibintu byo mu Burundi mugerageze kubifatira hamwe n'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika we mu bisanzwe turi abashomeri mu Burundi hari abashomeri ku isi yose hari abashomeri twogerageza kurara ingene twotora inyishu ku Barundi bene wacu cyane tukagerageza kuraba Uburundi imeze gute ugereranije no mu karere muri Tanzania muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Uganda mu Ganda ntiwoca ntitwogereranya Amerika wigeranye n'Uburundi uno munsi ntiwogereranya Ubushinwa ubugereranye na Nigeria nibyo bishoboka ubu usanga hariho ibivo igihugu kigeze ko gitandukanye n'ibya bivo yindi
yego me tubibutse nshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Edouard mwiriwe neza Edouard muratwumva
ndakumva neza
yego kandi kazi na ninde
izina ryanjye nitwa Edward Mbaraka
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu rwaruka rushobora kwiteza imbere mu mashuri rukaminuza rukaja amashuri yakomeye cyane rwose kurenga kuri lisansi duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
wenda ndi ku Kicukiro
mujyi
wa Kigali
mm-hmm.
wenda ndavuga nko ku rubyiruko rwa hano mu Rwanda i Kigali
mm-hmm.
by'umwihariko ndabanza nshimire abagize urubyiruko bose bo mu Rwanda kuko bamwe baragerageza kwiteza imbere tutari ninjira muri ibyo by'amashuri
mm-hmm.
kuko baragerageza kwihangira imirimo. Icyo nicyo cya mbere nabonye, kuko nk'ubu hari umwana w'imyaka 28 wagaragaje ibihangano bye, hari uwagize uruganda rwenga ibikomoka ku bitoki, hari abana b'urubyiruko bari mu mashuri za kaminuza barimo bahimba ibintu bya ICT cyane cyane muri IPRC. Tugarutse noneho no mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, urubyiruko rurimo ruragerageza kwishakashakira uburyo rwakwiteza imbere. Tukiraho rero, nakomeje kumva wenda muganira kuri Amerika. Amerika cyateye imbere, igihugu cyateye imbere, urubyiruko rwaho ndetse rushobora kuba rubaho rudakora ariko ruhembwa. Ibyo ngibyo ni bimwe biri mu kujya mu nzira y'amajyambere, bitarabasha kugeraho kugira ngo bishyure abantu bafite ibibazo
urwarukaje amashuri. Urwarukaje muri Amerika ruda Edward rudakora ntirushaka guhembwa. Aha muri Amerika siko bimeze.
Si n'urwariko gusa, si urubyiruko gusa ruri muri Amerika, ahubwo banze uvuge n'impunzi ubwayo itari mu Munyamerika. N'impunzi ubwayo iri muri Amerika irahe igira inegwa ikintu ihembwa
ni nk'agafashanyo
hano mu Rwanda. Rero
yego,
kwizi hano mu Rwanda urubyiruko rw'abanyarwanda, hari aburubyiruko bari muri za kaminuza banyotewe kubona amafaranga cyangwa se bashaka cyane kubona amafaranga igihe barangije izo kaminuza. Iki gihe barangije kaminuza rero dufatiye kufite bachelor degree akazamuka wenda akajya kuri masters, hari igihe arangiza amashuri nta n'inoti y'ijana afite yo gushora. Aha rero mu Rwanda baraborohereza cyane nko kubashyira mu makoperative, ku buryo nanashishikariza rwa urubyiruko rw'i Burundi, rwa urwa hano mu Rwanda, rwa urw'i Bugande kuba kwibumbira mu makoperative, bakavuga bati twebwe niba tugiye gufata inkoko, inkoko igura amafaranga 5,000. Iyo ni inkoko kazi, bakafata indi nkoko y'isake, bakavuga bati tugiye gufata inkoko nkuko twibumbiye mu makoperative, twebwe dukore investment kuri ubu bworozi buciriritse, noneho tuzamuke buhoro buhoro dukama amafaranga mu magi cyangwa se tugurisha inkoko kugira ngo twiyishyurire ibindi byiciro bya kaminuza tugiye gukurikiza. Urwo ni urugero rwa mbere. Urundi rugero rwa kabiri, bashobora kuvuga bati reka noneho twihangire imishinga, bicara ubwabo, ariko ndavuga abantu bari muri koperative, twicare hasi dutekereze, tuvuge tutubwo tugiye gutekereza, reka duhimbe umushinga twa ubworozi twaba tuburetse, tujye guhinga, duhinge intoryi, duhinge inyanya, duhinge ibijumba. Leta nayo ubwayo yarangije kubona ko abo urubyiruko bishyize hamwe bagahinga intoryi, bagahinga inyanya, bagahimba ibijumba, leta iraborohereza binyuze no muri BDF. BDF hano mu Rwanda ifasha abantu byibura kwifasha nabo, barangize bakavuga bati uyu mushinga twakoze twatangiye, reka twereke leta yacu icyo yadufasha, leta nayo ikabafasha. Noneho rero abanki nazo ubu zatangiye guha inguzanyo z'ubuhinzi abantu batinyutse guhinga. Ubwo ni urubyiruko mvuga rwatekereje rwagize kaminuza, kuko nujya no guhinga byibura ubanze umbwire niveau de studie yawe ni iyihe, nujya gukorora umbwire niveau de studie yawe ni iyihe, master plan yawe wakoze ni iyihe. Iyo niyo yonyine bashobora gukora bihamwe hamwe.
Ibyimbiro bihambaye cyane rwose bishikirijwe na Edward, avuga ko agarutse kuri cya kibazo Dr. Tanazi Gahungu mwashikirije cyukuje amakoperative ikakuje hamwe urwaruka rugafata ya mbere mu gushaka kwiteza imbere. Icyo kibazo turagikaruka ko mu kanya gato bimuragira icyo mukivuze ko, ariko reka tubanze duhe n'ijambo David muri weneza. David muratwumva?
Ndabumva.
Mu egira telefone muvuge cyane rwose, mu ikibazo cy'imvira ndaga kwijambo mu kanya gato.
Makoze cyane nubwo cyane bifatiye mu mbahe no mu ndahe, ariko abaje gutakumba bimwe bimwe bagiye bashikiriza kujyanye n'abanyeshuri baba badafasha kumwe bari b'Abarundi biga ari mu mahanga cyangwa se no mu Burundi. Nibanda kurikirana ibyo bavuze bijyanye na ufata kumwe mu buzi ni barahunda bityo kimwe mbere kuri icyo onya mu bishyikira cyane cyane ngo ndabirwanya, ariko birashika abanyeshuri nabo tuta ko akaroroje we mbere yuko nzamu muzima ndimo ninaro ku bursi bursi yo kugira mu mahanga tuganira mu buhinzi mu ntara ya Punjab kishuri bita kisoga kore cyo gihe tugiye kureba abanyeshuri twagiye rimwe abagiye muri Algeria kugira n'abandi bari bagiye mu Rusiya turazi ukuntu bita abanyeshuri baje kuba bafite mu bursi haba kwa cyo harabaronka akaburi kaburi kwezi gatubutse n'abandi batanga kugira bakabone bayibanda gukoma akaruhu icyo gihe rero mu buzi bya kuntu babitayeho mu kubafasha muri rusange cyangwa leta no mu buzi n'ibijyanye n'isanga hari naka 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 ibyo kintu birambiye ko ibyo ngira turabizi ama rero ingarutse kuri Edouard avuze bijyanye n'ukuntu kubarwa bwite imbere cyangwa indirimbo gufasha ni gikomeye cyane mu isanzwe cyo kintu cyo kimenya no gutu Rwanda no mu gutu Rwanda birashimishije cyane ukuntu rwaruka bifasha kandi ariko bifasha n'abaterankunga cyane aba bantu bajejwe ibigo bitanga imari y'amabanki cyane za RDB za BDS kuko ari byiza birabafasha cyane bivanye n'akigoro w'abandi akarero jewe ndafite akashimushinga natanguje niga tugendera niga mu Rwanda mu bateze ndagatanguza bibanye mu gihe kirimo atoze turabantu n'impunzi ndagatanguza ndagendera mu ishuri ndagendera ndafite rero bwana mu gihe kirimo na gato kwicara tugire association yo turakora iba ifite ibyo twiga arabiryo karoro gendo arabiryo amahoteli no gufasha abantu mu mibereho kugira ngo tufate bimwe twiga katikora association kugira ngo twiteze imbere icyo gihe bamwe barabyumva ntibazumva tuzafata ngo turakora ubukwe bwa mbere bugenda neza baramwishimira cyane icyo gihe aho twakoreye baramasete baratwamamaza
David musozere ndabona akanya kihuta
rero nashaka muri make
yego
nashaka ndangiza gushishikariza abantu abanyeshuri bakeneye bakiri kumwe n'ishuri ntibizigire gushaka akazi ntibizigire gushaka akazi murengera ishuri ahubwo akazi cyangwa ukiyumvira ukiga wowe nyine ugakreye ahantu usigaye fashanye n'abandi kandi
murakoze David professeur Atanas Gahungu kuvyumvira vya Edouard Bwambere nambere yavuze vya makoperative yavuze ikaguja hamwe guhinga no gufata ikagufata ya mbere urwaruka rwonyene akari go rufata ya mbere mu kwiteza imbere eka na David asa n'ubigarutse ko mu kanya gatoye cyane gose ndabona umwanya wihuta nk'umunota umwe mu gira icyo muvuze kuvyashikijwe nabo bashinga nayo babiri
ibyo bavuze byanyoheye mugabo nuko umwe yandengeye akarindi gatoyi ngo nagombye kuvuga yuko mu Burundi bwomera nko mu bihugu bya Amerika
oya noneho Dr. Atanazi Gahune byiza cyane rwose gutanga karorero ko mu gihugu giteye imbere kugira n'abandi nyine nka kumwe twavuga ntege umuntu aguma yibaza ko ari muto nawe nyine ashobora gushika aho umuntu wese ashitse ikibanza
ibyo nibyo
nimwe twavuga ko kwiha umugambi ukomeye ukawushikira nibyo nziza cyane yego
reka nkuko nabivuze hari ikintu je cyanyoheye cyane mu gihe igihe mperuka mu Burundi no mu bindi bihugu bidufatanye dufatanije imbibe ubwambi narejewe je rwose kubona amashuri yarabaye menshi ubu nka bose abo turiko turavugana wese bakaba bashoboye kwiga bararose intango hanyuma habesha narakiye mu gihugu cha Afrikaside cha Ghana cha Tanzania cha Ethiopia usanga mu bantu bavuga ngo barize bafite utundi tuntu bakora ni nabyo nabonye mu Burundi biriko biratangura ibintu twebwe jewe niganye na n'umushinga na Frederico bitari gushobora kuba wiyumvira naragiye ngasanga abantu baronse amadiplome barashobora ugasanga bariko baradandaza ku isoko ugasanga barafite utuntu baratwara n'amataxi bagakora ubwo bundi buzi upfe o rero kubona ari intambwe twashoboye kurenga ibyo biraryoshe rwose ni nacyo gituma nibaza ayo makoperative niyashobora gukomera abantu bagashobora gushira imitwe hamwe si kugira gusa kuraba hanze ni ukurabayo ukaza ukaheza uka ugakarisha ubwenge
ugatora ibintu bijanye n'ivyo ushobora gukora mu gihugu cawe.
Intambwe bateye ku bugu nico kimwe naho abandi bose bariko baratuje imbere za Afrika za Ghana za Tanzania z'u Rwanda niho bariko baheruka kuharengana natwe ubu niho dushise umu ejo tuzoba twatwe
twashitse ni izo cyane gose Hermes namwe mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Edouard na David. Edouard akaba yavuze ko ugaruka rukwiye gufata ya mbere muri icyo gikorwa cyo kwiteza imbere duga ku ijambo umuntu umwe akanya karihuta.
Ego Edouard ndamushimikiye gose nagira ndababwire yuko ashobora kuba ego mu Burundi atahazi numva yavuga yari mu Rwanda ariko no mu Burundi birahari urwaruka ruringo rutari rike ruriho mu makoperative menshi ubugiye urasanga urwaruka rwagiye hamwe ruri ku ruradandaza ibintu bitandukanye ubugiye hari urwaruka rwagiye hamwe asanga rurafise ububare ubugiye urabona urwaruka ruri ku kandi ku kizi ku by'ukuri urabona mu Burundi hariho amakoperative menshi y'urwaruka mbona urabona gutera intego rwaruka rwose rwo mu Burundi ruri mu mashyirahamwe atandukanye kuko n'abakozi bariko baragerageza kwiteza imbere mu kwishakira akazi rwaruka rwo ruba rwarize amashure ya tekiniki nk'abantu bize mu bayitesi usanga ari urwaruka rwibeshejeho rwose usanga no munsi nigo rukora imiryango yugara amazu y'abantu mu gisagara rufite ibiraka byinshi nige nabo ndigwaruka nka twebwe ababizi ibintu bya kontabilite yuko natwe twogerageza kujya turaja hamwe tukarondera ikintu dushobora gukora kidusahiriza byoba byiza.
Ego tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Helene Gilda. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Helene Gilda?
Enda mu Uganda ni Helene Gilda bareke bavuge.
Bareke bavuge ikibazo cy'imbere mu kanya gatoya cyari rwose ndabona kanya kihuta.
Cyane si tubazo tubiri mbega ubushomeri abo batumira babivuga kwiki bwoba bwapfuye kuki icyo bakibutuma ahanini akabazo ka kabiri naka nko kugwaruka rushomereye bohanura iki kugira bave mu bwo bushomeri ko usanga bamaze n'ishure atamutahe bafise. Murakoze
tubazo twanze twarudu. Murakoze Helene Gilda ibyo bibazo babashinga ntahe twatumiye baravyishura mu kanya reka tubanze duhe ijambo Eliasa. Eliasa mwiriwe neza?
Akuhaye mwiriwe cyane rwose.
Mwiriwe neza Eliasa. Akandi kazina ni nde?
Nitwa Nsengiyumva ndi ku mukwa mukuru Bujumbura.
I Bujumbura tuga ku ijambo ikibazo cy'imviro ndabona kanya kihuta wihute mu kubaza.
Ego twatwumvise mu makuru y'amaradiyo akorera ino yuko atamaradiyo atabamenyesha makuru banyu bagikorera ino twebwe turafise uburenganzira bwo kubaza ikibazo twebwe turi ino.
Ego ubwo burenganzira murabufise?
Ego nashaka numve zimpa pengwa mu ikosa nagira ntitubufise ubwo burenganzira.
Oya murabufise?
Ama turabibona ibyo bintu by'ubushomeri buri ngaha anyi Bujumbura iwacu mu Burundi nagende imwe mu bashomereye turabona abantu baguma bajya mu bindi bihugu za Omani anyi muri Sudani y'Amajyepfo mu Rwanda Kenya Uganda mbega leta irashobora guhomba iyo abanyagihugu bayo bariko baragenda guhiga ubuzi ahandi cyangwa irashobora kwifunguka ako niko kabazo nari ifise mume umucyo.
Murakoze Elias Sengiyumva reka duhe ijambo Professor Atanasi Gahungu bwa mbere na mbere agira icyo avuze ubushomeri buva kuki mbega ubushomeri urashaka kugira mufise ingaruka bwohera gute?
Ibyo bintu by'ubushomeri nibaza abamwe ba Frederico bamwe ba David ko bari babivuze ko ubwa mbere hoho n'ubwa mbere kubanza gukeza yuko ubu nka twese Abarundi turiko turaja mu mashuri kandi tukiga tukaronga ubumenyi mugabo uko baba benshi niko guca uronka akazi gakwiye bizoca bigorana mugabo ikibazo ko abagiye gikomeye cyane nicyo ati mbe abantu bariko baraja hanze igihugu kirunguka cyangwa kirahomba nido nagenda mubwire yuko ubu uke uburundi umurundi wamumenya kuko
ico ni kibazo cha Elias ego
umukera ntiwabaza umurundi uti mbega aho hantu muri za Oman uramaze kuhabana kwa tumaze kubona nk'abantu bakeyi baja muri Dubai mugabo ibyo bindi bihugu byose ubu usanga barundi bari muri za Australia bari muri na za New Zealand bari muri muri Canada bari hose bamaze kuja hose uko kuntu bazogaruka naho woraba abantu arabagiye mu Rwanda arabagiye muri Tanzania arabagiye mu Kongo iyo bagarutse mu Burundi cyanje aho bari hose usanga ikintu cambere bagira ari kudandaza ibintu by'u Burundi ari kudandaza bakarungika amafaranga mu Burundi ibyo bantu rero bariko baragenda biratuma u Burundi butera imbere ahubwo bari bakwiye kuraba neza tukwiye kuraba neza ingene twebwe turi hanze twogira ibintu bishobora gutuma aho turi hose tukarota Burundi aho turi hose tukarota karanga ku Burundi hanyuma tukama turota ukuntu kumwe ibihugu byaje hamwe bikagira ibintu bita Millennium Development Goals zo guteza imbere Afrika tukaraba rero yuko ibiriko biriga ubu iyo tugiye kuja mu bindi bihugu tukaja muri za Australia tukaraba ingene bashoboye gutera kuri izo ntambwe tukurengana ubushomeri hanyuma natwe tukagenda mu Burundi tukaheza tukabiraba tukabishyira mu ngingo ingo rero aho turi hose ntitugire ngo turiko turahomba kuko twagiye kurahura ubwenge ahubwo turabe ingene dukoresha ubwo bwenge turabe ingene dushobora gufasha u Burundi aho turi hose tukarota kakaranga k'Abarundi
ibyo
nagomba kongera ko ari ngira mu misa mushinga ntahe Frederico cyewe ndike banuye abanywanyi bose twavuganye ndaryohewe rwose kumva dushoboye kuvugana ibi bintu birakomeye
urakoze Atanazi Gahungu kuba washoboye kuguma mu kiganiro kugira ngo uduhe ka ugirice tubwiye cyane cyane ku byerekeye agashimwe eka n'impanuro mwatanze kugaruka ugaruka rushaka kwiteza imbere eka mu byerekeye indero nyigisho eka kuminuza amashuri akomeye n'ikintu gihambaye cyane rwose turagushimiye cyane rwose Atanazi Gahungu
Ego ndabike banuye.
Ego. Reka mushya ntahe Hermes ibibazo byashikirijwe na Elias Hermenegilde mwebwe mu bivuga kuri iki ikibazo cy'ubushomeri gisa n'icyavuzwe cyane gose eka n'ikibazo cy'ukuntu ubushomeri bwohera hari ikintu mufite mu kivuga ko.
Ego. Ntabwo kwishura kuba ari mu Buganda avuga ati ikibazo cy'ubushomeri cyohera gute. Ubushomeri bwohera mu gihe twese nk'Abarundi nk'ugwaruka bw'u Burundi tworengera kumva ko ngo narize amashuri tugakora akazi kose mu gihe tudashoboye ubu nk'akarorero nka jewe ngo narahegeje kaminuza ariko kube hari muri iyi minsi hari umuntu yarampaye akazi ndamudandariza ndabikora numva nezerewe ntarabye ngo ndafite bakarorera yo muri finance comptabilité ndetse ndabiraba ndakora akazi gusa yampaye tukumvikana akantemba nisahirije ejo haza nshobora gufata mu gashahara doba yarampenze hanyuma nkaje hamwe n'abandi bagenzi abo twamenyanye abo tuziranye abo twize hamwe tukagira cooperative tugashobora kwiteza imbere ubushomeri rero nuko buzohera baba ukumva yuko nyimba warize amashuri kurima ntibiteye isoni byaradutunze nk'Abarundi kuva kera urima ukarima udandaza ukadandaza worora ukorora ngabo ukabona yuko uri ku kazi amanishiye uwa kabiri navuga ati mbega aba Barundi bagenda hanze mu bihugu bitandukanye Burundi burahomba cyane burunguka Burundi ntibuhomba mu buryo bw'uko abo bantu bagiye gukorera mu makungu uburyo barose hariya babuzana gushinga imitahe mu Burundi ubwo buryo bakwiye hariya babuzanye mu Burundi igihugu kizoronka amahera kizokura k'amakori ku buryo bariko barakora hari amakiteza imbere ariko Burundi bwohomba mu gihe abantu bari hanze nka bose amahera yabo yogumiyo nyine bakayagumiza hariya no kuvuga abatwa bari bagiyeyo bavuye u Burundi ntabe akaguko buronka kandi bufite abantu bariko bateza imbere ubu ibihugu by'ibindi akarero ndamuhakaro rero arabona abashinwa benshi barakorera muri Afrika barahari baradandaza ibintu bitandukanye muga nta mushinwa n'umwe arije yubaka n'inzu y'icyumba kimwe muri Afrika ntawe ndumva ngo iyi nzu ni umushinwa wose amahera yabo barayatubaka
iwabo
nicyo gituma rero n'abarundi bari hanze naona atanazi gahungu ya jie na kundi mwai nini wiraba mahera wachari ya wakabia kuyashingi mtaye mwurundi kumtugurundi mkateli mbire tukite zinde
ego me tuwiru tenshuti mwese komuniko mwala wanda nyankumuleza iladio ijuja amerika tuwiku mwana Thierry. Thierry mwileweneza
mwileweneza Frederic
mwileweneza Thierry kandika zina tukwibutse
kandika zina nituwa Ahisha Aki
mukane gato chana gose ndabona kanya kihuta ni mwa bamwe ko murarabisaha ikibazo icyumviro
Frederic ni cyumviro ntangwe n'ashinga cyane makozi cyumviro cyiza cyane naho kumbure sanze umutumira agiye ariko ntangwe uwo mugenzi dusigaranye Frederic dewe no vuga nti turiko turabiraba Burundi uyu munsi burafise abigisha burafise amashuri menshi ya kaminuza ariko none habuze ugushaka kugira ngo ubushomeri buhave kandi ikibazo nuko usanga rugaruka rwifuza kuminuza ngo rwige cyane ugasanga hariho ibintu menga n'ibifashe bituma ugaruka rudashobora kwiga muri make rero hari ikintu nagomba kuvuga mbere nda nifuza ko muzodukorera muzoturonderera umushikiranganji ajejwe inyigisho za kaminuza kuko hari ibintu byinshi mu nyigisho za kaminuza bidatomote uko usanga bamwe ubiraje ugasanga umenga hari ikintu cyane gasiko rudandazwa ugasanga umunyeshuri ntagisohoka kubera afite ubumenyi bwo gushobora kwitunganya ngo ateze imbere gutyo ubushomeri bushobore kugabanuka mu ugasanga umunyeshuri yasohotse kubera ko yakoze mu ngodo yiwe ko mwabivuga ugasanga rero nta bumenyi asohokanye uwo mugenzi ariko arabivuga n'ivyo wewe yari desinate comptabilité ni byiza kandi urumva ko ariko arabyitunganyamo nabifisemo kazoza nk'uko abivuga ariko ntitwiyobagize ko hari urwaruka rwinshi rufite amadiploma akomakomeye ugasanga muri make nta kintu kiriyo gikomeye nicyo gituma ngira ngo nyiraka akaguha abategetsi bagerageze barabe ingene bobaho ibintu byo gushyiraho amastage professionnel kugira abantu bamenye basi pratike bashobore kumenya imyuga tureke gufata
icyo kibazo murakoze Thierry icyo kibazo tugishikiriza kandi tugaragaza turaye ko tukutumira umushyiranje yajejwe inyigisho za kaminuza yajejwe amashuri ya kaminuza tuzogerageza ariko reka duhe n'ijambo kandi ndabona Idrissa ari ku murongo Idrissa muri Wedenza Idrissa muratwumva
muri Weneza
mukanye gatoye cyane ngo se na kananya karihuta ikibazo cy'umviro
ndiyani Kigali
yego
ndashanguye ku reme ry'uburezi ry'Uburundi
yego
mbona ireme ry'uburezi ry'Uburundi ritameze neza kubera igihe barimo bigatuma noneho batiga neza bigatuma urubyiruko rutabasha gukora neza ahubwo ndashaka kumubaza ngo afite izihe ngamba kugira ngo ireme ry'uburezi ryazamuka
ego murakoze Idrissa reka umunyeshure yahejeje umushana yahejeje mu myaka nk'ibiri abone ukuntu byifashe mu Burundi RMS dushimiye Imana gire icyo avuze ko icyo kibazo mushikirije reka cagira n'icyo avuze ko byashikirijwe na Thierry Yashaki duga ku jambo RMS mukanye gato
ego avuze yuko ngo twogerageza kuzamura uburezi bw'u Burundi sindamutahura neza kubera ko uno munsi mu Burundi hariga abanyarwanda hariga abakongomani hariga abantu bava mu bihugu bitandukanye mu mayuniversite nyine atandukanye rero avuze ngo uburezi bw'u Burundi ngo bwogerageza kuzamuka sintahura neza icyo abashatse kuvuga ahubwo uburezi bw'u Burundi ni nk'ubundi burezi bwose ahubwo twari ko tuvuga ku rugero mbene aba ugwaruka bwo kwiteza imbere rukava mu bushomeri nayo ikibazo cy'uburezi abarundi bariga bariga nk'abandi bantu bose gusa tureka kwiga mu ndimi zimwe nayo kwiga kuko tuniga
ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye nacyo mu kanya gato amasegonda 15
bo ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye nibwo ibaho mu ishuri hama habaho harabaha ba mbere n'abaha kabiri hakaba n'abanyuma ikibazo cy'abaheza badafise ubumenyi bukwiye buriraba jinso yo mu mashuri bagafatira kugira bunguruza abantu bakabunguruza kuri pusantanjiyo hejuru
dushimira Imana ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika turagushimiye nawe Dr. Atanase Gahungu washikirije ibyiyumviro bitandukanye turashimiye abanyuranyi b'i radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turabashimiye mwese turashimiye ingenieur tukaba dushimiye na Fatuma Kalala yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza.